VOA.
Turabaramukije nshuti namwe bagenzi muri kumwe murakurikirana ijwi rya Amerika. Reka dutangurire aya makuru yacu kuri aya makuru avugwa muri Nigeria. Kuri wa mbere, perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yahinduye abategetsi bose b'inzego zo hejuru zijejwe umutekano mu ntumbero yo guhindura umukenyuro mu kugwanya abagwanyi ba Boko Haram mu gihe uyo mugwi ubandanya wihe inkumbi. Perezida Buhari yagize iryo hindura mu gisirikare kigwanira hasi, mu kigwanira mu mazi, mu kirere, ndetse n'abarongoye ibiro bikuru by'igendereza. Abo bategetsi bose ahinduye bari bagenywe na perezida Goodluck Jonathan igihe yari akiri ku butegetsi. Abo bategetsi rero bose ikaba ari ingingo ya mbere ikomeye perezida Buhari afashe kuva ashikiriye ubutegetsi. Mu bwicanyi buheruka, umuhari Boko Haram waturikije ibibombe ku Imana heze mu gisagara cha Fotokol, igitero cishe abantu 11. Igipolisi nacho camenyesheje kuri wa mbere ko abagwanyi ba Boko Haram bishe abantu 40 kuri uyu wa gatanu n'uwa gatandatu muri leta ya Borno. Hano muri Amerika, perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiriye ikigongwe abafungwa 46 bagirizwa ivyaha bibayabaye. Ivyo yabigize mu ntumbero yo kugira ico ahinduye mu mahobohero y'igihugu biboneka ko yarengewe n'abantu. Mu ijambo yashikirije kuri wa mbere, perezida Obama yavuze ko abo bantu atari abantu babagizi banabi ku rugero rwo hejuru, kandi ko benshi muri bo bari baciriwe gufungwa imyaka 20. Perezida Obama amaze gutezurira abantu bashika 90 kuva aho agiriye ku butegetsi, benshi muri bo bakaba bagirizwa kunywa ibiyayuramutwe, abo nabo bakaba barekuwe ku bw'itegeko rishasha ryasohotse mu mwaka uheze muri Departement y'ubutungane. Neil Eggleston, umuhanuzi mu biro bya Perezida Obama, amenyesha ko Perezida Obama agiye kugirira ikigongwa abandi bafungwa imbere yuko arangiza ikiringo ciwe mu mwaka w'2017. Leta ya Iraq yamenyesheje kuri wa mbere ko igiye gutangura ibitero kugaba ibitero kugira igarurire intara ya Anbar iri mu burengero bw'ico gihugu. Iyo ntara ikaba iri mu minwe ya wa muhari wa leta ya Islamic. Uwo muhari ukaba ugenzura ibice binini harimwo n'ibisagara vya Ramadi na Fallujah. Televiziyo ya igihugu imenyesha ko ivyo bitero bizogigwa n'abasirikare ba Iraq bafatanije n'abagwanyi baba Shiite n'aba Sunite. leta ya Iraq ihisemo gutangurira ibyo bitero mu ntara ya Anbar kuva aho abagwanyi ba leta y'aba Islamiste bafatiye igisagara cha Ramadi mu migwano yabaye mu kwezi kwa gatanu. Ifatwa ry'ico gisagara ryatumye amakungu anegura inteko za Iraq. Muri bya biganiro bijejwe byo kubigwanisho vya Iraq, intumwa za Iran n'izibindi bihugu bifatanije ibihugu bitandatu harimo na leta z'ubumwe za Amerika babandanije ibikorwa kuri wa mbere kugira barangize ibiganiro bimaze amezi 16. Icegera cy'umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Abbas Araghchi yashikirije ko yizigiye ko bigiye kurangira, ariko akavuga ko hakiri ibyo batarumvikana ko ngo ntacyo yasezeranye ko hari amasezerano yoba yashitswe ko imbere yuko umunsi wa mbere uhera.
Urakoze ya Loris ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanye. Mu Burundi kuva ku munsi wa gatanu w'indi biturangije hari intambara hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'umugwi w'abagwanyi utaramenyekana izina n'intumbero yawo aho wita mu Rwegura mu ntara ya Kayanza no muri Bukinanyana iri mu ntara ya Cibitoke. Ejo ku munsi wa mbere igisirikare cy'u Burundi cyareretse abamenyeshamakuru abagwanyi bagera ku 170 bafashwe, abandi ngo barishikanye, ariko abo bose nta n'umwe yemera ko yaraje gutera igihugu, kandi muri bo ngo ntabafatanywe ikigwanisho nk'uko babimenyesheje ngo bari babizanye ariko baca babita mu kibira aho bari binjiranye. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kuruja w'igisirikare cy'u Burundi twarayaze n'abagirizwa kandi bakaniyemerera ko bafashwe bari mu mugwi w'abagwanyi uriko urashaka gutera u Burundi. Abenshi muri abo bamenyesheje ijwi rya Amerika ko bishikanye ku gisirikare kuko ngo bajanywe muri uwo mugwi ku nguvu batwawe n'abandi, kandi ngo nta myimenyerezo ya gisirikare bari bwakore ikwiye.
Ndabyinjiremo. Nagiye ngiye mu isoko ari ibyo bita kamabuye, aho bita kamabuye mu Rwanda. Amara acatse imodoka nyine y'ijipe nk'iyonya aca mara bigishira hagara ngo ni wuri manca ndure aca ku mabanjana rero.
Hanyuma bakujanye bo barakujanye gusa
nta kintu kimwe bambari bagumye banjana nyinshi asangana n'abandi bahungu bari nyine ahantu hari hari hoteli Kigali maca bakuriza imodoka ari bisi baca ku mabanjana ca mbona nongeza ahantu nyine hari abantu benshi.
Abarenga ijana twiboneye n'amaso yacu bavuga ko bazananye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ngo niho bagirira imyimenyerezo ya gisirikare mu ishyamba rya Nyungwe. Bakavuga ariko ko atamunyarwanda abakoresha iyo myimenyerezo, ahubwo ngo n'abarundi. Bavuga ko boba bari kumwe n'uwitwa Niyombare yaheruka gushaka guhirika ubutegetsi, ariko nta n'umwe avuga ko arabona n'amaso yiwe uwo Niyombare bavuga.
Nk'uwo Colonel Audace benshi na zari mbamumenye kuva demobirije muri CDFD yahora atora documentation muri komine Mpanda, hanyuma uwo niwe yaje mbere yituka dutwara twese. Hariho Gaston umwe yakubitanize kudata ujya wetu abamwe mu bari bamuzi, harimo na n'uwitwa Cuma umuhungu igisha ima ryavuyemo izina ryanjye nibu Robert zabaye mu Burundi turazi ko zari nyinshi zaza zitwa izina zifite na objectives zishaka gushikako. Twebwe par contre twebwe iby'iwacu ntawo kubwira izina ryacu, n'ubwitwara batubwira ngo urumva ngo bamwe ngo bashaka ngo kugarukana ngo ituze ngo rotreze uvuga ngo wagira puce ngo no barabye yuko barundi atagumagira.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza mu kiganiro yaya bamenyesha makuru kuri wa mbere muri komine ya Bukinanyana iri mu ntara ya Cibitoke yavuze ko adashobora kwe meza aho abo bagwanyi bava n'intumbero yabo. Colonel Gaspar Baratuza yaciye asaba abamenyesha makuru kuja kwibariza bo nyene abo bafashwe.
Intumbero yari ico barondera nibaze uko ari iyo yari yukugwana kuko teye ingabo nta yindi ntumbero no guha. Iyo wajuva naho iki kibazo nico gituma hari habafashwe bashika 170. baravuga baraza kubabwira neza idonido ko jewe no havanda bivuga tutari kumwe nabo bavuga ngo nababeshe murabivariza namwewe kuko turababereka kandi baravuga
intambara ziuza abagwanyi bateye Burundi n'igisirikare cy'u Burundi zatangwe ku munsi wa gatanu w'indwirangiye gushika kuri wa mbere ayuki na nyana hari hacumvikana amasasu Colonel Gaspard Baratuza yatangarije amenyesha makuru ko muri iyo shamba rya Kibira hakiri abagwanyi bashobora kuba binyegeje
sino bivuga gucyo kuko se twabanzanye mugabo aho byumvikana aho babumviriza hose aho babumva abasirikare bari ngaho bashoje kubaronera kuko ikibira ni kinini mugabo ico nobabwira nuko ubu ahanini bisa nibiriko birarangira ninacho gituma mubona turi nga
amakuru amazimi sava ijya no yino avuga ko abagwanyi bateye Burundi bari baje kwinjira mu kibira bambaye n'imyambaro ya gisirikare bafite n'ibigwanisho vya rutura ariko ngo ni bari baje gutera abasirikare b'u Burundi bari kubirindiro bitandukanye vyahaci abo bagwanyi ngo bo babace bishikana nabo nyene bafata inzira y'abagwanyi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yishuye ico kibazo agira ati
ico sinumva uwishikana wariwe twe twavuze abo twafashe yuko ari jana na 70 nibavuga nabo babafashe bavuye mu gisirikare ntaco tuzovyakira uko bimeze mu gabico tuzi nuko abasirikare bakwiye
inyuma y'ikiganiro kwamenyesha makuru igisirikare cy'u Burundi kiri kumwe n'igipolisi bace berekana ibigwanisho byafatanywe abo bagwanyi ivyo navyo vyari bishanje ahantu ku musozi aho bita Indora ikiboni keje nuko vyinshi mu bigwanisho vyaraho vyari bigwanisho bicaje mu nyuma abamenyesha makuru bace bajanwa kuraba abafungwa bagirizwa ko bari muri abo bagwanyi abo bafungwa bavuze ko batigeze bafatanwa ibigwanisho kuko ngo bishikanye ibigwanisho babitaye harabonetse babiri bakomeretse mu gisirikare bakamenyesha ko abasirikare batandatu aribo bari bamaze gukomereka buke buke nayo ku ruhande rw'abagwanyi ngo hapfuye 31 umusivili umwe nawe nyene ngo yaritavye imana muri izo ngwano n'undi arakomereka abo berekanywe na numwe yari yambaye umwambaro w'igisirikare aho twabasanze muri komine ya Bukinanyana mu ishamba rya Kibira haracumvikana amasasu n'abanyagihugu baho baravyemeza
kuva kwa gatano kugeza n'uyu munsi niwe amasasu ariko avugiye mu ishamba
nimwe gwe murafise ubwoba mwibaza ko ari biki
nyina inubwo abantu bwabora kuko abantu baza kuruteza mu durumba nyitwe ntabwo dushaka ntabwo tuza bari gukwera twumva gusa bivuga mu majambo nyereka ntuza hayo
natwe ubwacu twaravyiyumviye twashitse bamwe bavuga ko ari abasirikare baterayo ibisasu mu gukurikirana abagwanya aho baciye abandi bakavuga ko hakiberayo intambara hagati y'abagwanyi n'abasirikare ba leta y'u Burundi ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov n'ibindi bikoresho by'igipolisi n'igisirikare n'ivyo igipolisi cerekanye ko cafatiye muri commune giteranye mu ntara ya Muyinga abantu 35 bikekwa kuba bafise uruhara mu kwinjiza no kubika ibigwanisho barafashwe muri leta y'u Burundi bavuga ko bene ivyo bigwanisho ari abasanzwe bafise umugambi w'ugutoba amatora mu gihe abafashwe bose bari mu runani rw'abigenga Amizero abaserukira urwo runani imuyinga bavuga ko ataruhara na rumwe babifisemwo ni inkuru ya Jean Bosco ndarurinze
Inkono 60 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkono z'amasoro 116, amasasu 3000, amajana 592, ibindi bikoresho vya gisirikare na gipolisi nk'impuzu, ibirato n'imisipi, nivyo igipolisi imuyinga cerekanye ko cafatiye muri komine giteranye. Ku mitumba yanonwe na Kijumbura, niwe gipolisi kivuga ko cafatiye ivyo bigwanisho. Umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu Edouard Nduwimana avuga ko banyene ivyo bigwanisho arabari basanzwe bafite umugambi wo gutoba amatora
dusabire ndetse yuko no mu zindi ntara mu yandi makomini na makomite mixte ahurikiyemo bose yo bandanya akora akarikanura kugira ngo wese ashaka guhungabanya mu mutekano wese ashaka kwinjiza ibigwanisho afatwe ubutarari hariho no gushima ariko muri leta byatweretse yuko hariho abarundi bakirota hariho cyane cyane abarundi bashaka gutoba amatora muri kino gihe ubwo rero nta kama kwinda kuduma ku rutoke bari yizi ariko twababwira yuko abarundi benshi bifuza amatora barabigaragaje mu matora heruka tubasabe ndetse yuko bo kwitaba ku bwinshi gusumba amatora yimirije
nubwo mushikiranganje Edouard Nduwimana atadoma ko urutoke kubo yagiriza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'Imoyinga Mpabansi Jean Baptiste amenerinda ku rutoke mu kuvuga ko ari umugambi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi
byafatiwe kubari muri wa mugwi coalition amizora y'abarundi ibigwanisho byafatiwe iwabo hanyuma bakabare amazi gihe bahiga ko amatora atazoba nivyo tutangaza cyavyerekana yuko koko umugambi bari bawufise kandi ko noneho n'ikivyemeza cabonetse
Murunani amizero y'abarundi bavuga ko ataruhara babifisemmo bakavuga ko rishobora no kuba iremendanya kugira ngo bamwe mu ndongozi z'ugorona nibafatwe buhinja Claudine numwe mu ndongozi z'urunani amizero y'abarundi muyinga
yego uba bafashe ubavuze bafatanye muri giteranye dane turamuze mu amizero y'abarundi baravuga yuko nawe nyina atakirekire yo babizi koko ngo yarasohosa ba mu nzu argiye hanze ko muhamagaye mwacabona umuntu afise ibyo bigwanisho ngo afise ku moto ariko inyuma y'umwanya mutoya azabona abantu bamufashe byumvikana ko ashobora kuba ari nk'imento nyaba bamugiriye ariko nta ubizi neza azokwisigura mu butungane ivyo niwe yobibaza aho gatwikiwe ariko ahubwo guhamezera y'abarundi ntacho tubiziko hanyuma ikindi abanyagihugu ngo barabasohoye kuburebure babakura mu mazu babakura no mu mashengero kugira ngo baje kwemeza yuko ngo Dani bahora babikorana baravuga yuko na Dani nyene yabaye torture cyane ntawuzire yuko yashobora kuba yavyemejwe niyo torture bamugiriye hanyuma hariho nibindi bavuga byo muri Kijumbura Kijumbura imbonera kure ziruka ku banyagihugu cyane n'imipanga niki hanyuma ibyo bavuze batoye yo ibindi bigwanisho batoye yo uwo muntu bavuze babifatanye twe ntawo tuzi mu mizero y'abarundi
abantu 35 bose bari mu runani ya mizero y'abarundi uhereye ku rurongoye muri commune giteranye nibo babandanya kubazwa n'igipolisi cy'inyemirama muyinga babiri muri bo byaboneka ko bakubiswe cyane baboshwe mu gipolisi bakavuga ko byakozwe n'abanyagihugu babakiye mu gyahumye barabakubita kugashavu kenshi bari bafise babonye ibyo bigwanisho bavuga ko bafatanywe imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Sha Igira na urite
uranyishye
note
Nabara 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 yemwe ramenye uruhekenyero eh nuko ni ramenye yo sarafo ya ya ya
Ariko kabantuze mbonye ko kabantu nasoni mbe nka yaba ari mwebwe bari ko bagirira uko mwaneze yo eh nane ona maradi araje kubiraba eh wasomo menyesha makuru
bangwe bangwe yimwe Nibiki kwa muntu uri kumukubita nk'igikoko.
Yamvunye.
Yagenze gu.
Yamvunye.
Bewe utamubita kula buri. Umuntu muri yaye baraza kwanya avuga ibihenga.
Oh ya yacu dufata uko tutari. Twebwe amenyesha makuru tuvuga inkuru twatoroje neza kandi tukayishikiriza mu buryo bwubaka. Budakivutu cyanke ngo buryanishe. Have mureke ntumwice. Kugira ndabikore neza ntegerezwa gukora mu mwidegembyo no mutekano ntangere nicyo gituma nishikiye hano kugira ngo mwese twivuganira amaso mu yandi
Erege ivyapfuza n'ipfi kuri ntuze we Abamenyesha makuru bakwiye kubahirizwa hanyuma nawe bakadushikiza inkuru y'imvaho kandi yatohojwe neza ese yaba bose bakora nkawe ntuze urabona ingano banguranije aba bantu twari ko turirorerera gatuze we
Banyagihugu Uruhaya kumenyesha makuru mukumbatira amahoro n'intangere. Twubahiriza akazi kabo ariko nabo bakore bisunga karanga mutima kumuga wabo.
Ako nakabo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho ababa mu ntara yo mu buseruko bw'igihugu mu turere twa Rwamagana na Bugesera batabaza leta ngo ibubakire amabarabara n'ibiraro vyasenyutse. Bavuga ko kubera kutagira amabarabara biri mu bigeramira iterambere ubuyobozi bw'intara mu seruko bwabwijwe rya Amerika ko bwahagurukiye ibyo bibazo nivyo Eric bagira ubusa adushikiriza
ibibazo byo kutagira imihanda n'ibiraro byacitse mu ntara y'Uburasirazuba nibyo biriza abahatuye n'abahagendera yo kwarika ijwi rya Amerika yageze ku rugabano rw'intara y'Uburasirazuba n'iyamajyepfo ku karere ka Bugesera na Nyanza ibyuma by'ikiraro cya Rwabusoro byinshi muri byo byibereye mu mugezi wa Kanyaru ubuhahirane bwarahagaze ibinyabiziga birazana abagenzi bigaparika nabo bakambukira ku kandi kararo nako kadafashije bakabona kongera gutegera haku niyo bagize amahirwe yo kubona ibyo batega uyu twakubitanya sohotse mu modoka yari mukuye butari
umva ikibazo gye mfite nk'ubu ngubu mvuye ibutare amafaranga naho dongera ngo arangeza hariya ku ruhuha kandi nkomeza ngenda n'amaguru none ndayabutse none nyishyuye hano kubera ku imodoka zisigaye zihende ubu ngiye kugenda reba kugira ngo ngere igashora n'amaguru uburabona ndi umukecuru ko binteye imbere
ibirometero bigeze muri 100 urabigenda n'amaguru
none se nagira nte ko nabuza gafaranga ngo ntege moto uke buri ngeze ku ruhuha
nufa ngo niba nkumva neza urasaba ngo wakore ikiraro
nibakore ikiraro tubone inzira rwose bagenzi itugeza mu mayaga turabikeneye rwose
abatwara ibinyabiziga bakungukiye muri uwo mwuga nabo bavuga ko byabateye igihombo ku buryo bugaragara atwara abagenzi muri taxi mini bisa bavana mu majyepfo baza mu burasirazuba
igihombo cyo turagifite kuko abagenzi kubu abenshi bicira i Kigali ntago banyuranga abona benshi nabo tugenda dutora mu nzira urumva ko igihombo gihari
ugiye gusubira ibutare urabona abagenzi bizinze bigenze
bita wabangaba barisubirirayo uwo mbona ndamujyana uwo ntabona n'ibyo ndigende
uretse abakora ingendo bifashishije ibinyabiziga n'abakora ubucuruzi babyifashishije n'ibishoboka amakoperative atunda imicanga mu modoka yirunda ku majyepfo kugera mu burasirazuba bigasaba kwitunda ku mitwe bayirunda ikazabona kongera gupakira
Niko mama, ubu ndabundi buryo mwakoresha butari kwikorera ku mutwe ku iki kiraro?
Umuntu yabikoresha mu buhe buryo se kubera umuntu atikoreye byagenda bite.
Ntabwo ingorofani hano yahanyura.
Nta na moto yahanyura, nta n'igare. Ngo ni ukwikorera ku mutwe ntako ndabyaje.
No kugenda kuri gato ku ruhande no kwigengesera akaziritse imigozi. Urebye nabiwagwa mu maso.
Kubera imirimo ikorerwa kuri ibyo biraro byacitse, bamwe bafasha abandi kugira ibyo bambutsa. Harabahisemo kuhakorera ubucuruzi bworoheje botsa ibigori n'amafi ku biraro byegereye imigezi mu buryo bw'isoko icyemango
ifi igiti ni 200 300 ikigori ni senkane
no kubera iki mwabisusemo kubikorera hano
nuko ari ibiryo birika kandi tuba turi mu kazi dukeneye no kurya abari bibakoze ni byiza cyane
uvuga ngo birabafasha mu buryo bwihuse
tuvuye mu karere ka Bugesera twakomereje mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro nabo baratabaza leta kubera imihanda
rwose turagira ngo ha guverinoma yazikarira ibintu biri hano nitwewe tusige inyuma mu majyambere kandi twe dutunga na Kigali ariko ubwo biratuvuna kugira ngo tugeze ibintu mu mujyo wa Kigali
gutunga Kigali urashaka kuvuga iki
mu bisarurwa bihava ubwo rero tutumye guverinoma yabyigaho ikariba ikintu yadukore rwose kuko byaremereye iyo turebye yaba ari ibintu byoroshye wenda tuba byarakuzwe twabitanze mu nama inama nyinshi cyane meya akava ngo ntiyabishobora
impungenge zigarukaho nabo ntara y'Iburasirazuba ndetse n'abaturanyi babo zirazwi kandi ntizirengagijwe ayo ni amagambo agenekerejwe muri bimwe mu bisubizo bya Madame Odette wa Maria uyobora intara y'Iburasirazuba yabwijwe irya Amerika ko ibiraro byacitse byashyizwe mu ngengo y'imari y'uyu mwaka itari munsi ya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda
kifuzo nuko cyarangira mu mwaka umwe w'ingengo y'imari ariko kubera ko ari ibiraro binini bifite ingengo y'imari hafi saga miliyari hari igihe bisaba ko abantu bakora mu mafaze ikifuzo cyacu nuko byakwihuta navuga ko ari igikorwa turimo dukorana no ku rwego rw'igihugu ku rwego rwa minisiteri y'ibikorwa remezo turumva dufite icyizere
naho ku mihanda nayo muri rusange ngo yarateganijwe kuba ku munsi ku wundi guverineri wa Mariana none
uturere twose wavuze nahoze ndimo ndeba nkabona sana kamwezi afite hasi y'ibirometero 40 kazakora byibuze muri uyu mwaka urumva rero ni ibintu duteganya tugashyira mu ngengo y'imari tugafatanya n'abaturage nyinshi baranayikorera cyane cyane n'imihahirano imigenderano kuko barayikora no mu muganda navuga ko ari igikorwa gikomeza
ku rutonde rwa gahunda ya guverinoma nk'uko yashyizwe ahagaragara na minisitiri w'intebe Anastase Murekezi mu 2014 biteganijwe ko mu 2017 manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu Paul Kagame izarangira hubatswe imihanda ihagije ku baturarwanda kaburimbo n'iyibitaka mu rwego rwo koroshya ubuhahirane no kwihutisha iterambere
twaciye mu mihanda nyine mibi igihe irimo ibinogo hamwe hararetse amazi bwiguye mu nyine iyo ni kashirango ishobora kuba yaranga umuntu w'inyakariro ariko nk'umuhanda wakozwe neza ibyo abizi babikava mu muhanda rwose pe waje usanga natwe turabanya mu gidukiye nk'abandi bose.
Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda.
Abandi bose.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu Burundi abategetsi bo hejuru bariko barisamaza mu gihe amakungu n'ibihugu byo muri Afrika yo hagati biriko biramuremera byerekana n'imuhungenge bifise mu byerekeye amatati burimwo. Mu ntumbero yo gufasha guhagarika amatati yatumye abantu bihereza amabarabara ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragenye umunyasenegal Abdoulaye Batili nk'intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini asubiriye umunyaalgeria Said Djinnit. Leta y'u Burundi yaramwase imuhora ko yaneguye amatora y'abashingamateka yo kuri uyu wa 29 z'ukwezi kwa gatandatu yabaye atagemwe ubutungane kandi ari mu gipfungu cinshi. Perezida Nkurunziza abandanya yiyamamariza ikiringo ca gatatu mu gihe imigambwe batavuga rumwe yamaze kumenyesha ko itazokwitaba ayo matora kandi atabaruriza impuzamakungu azohagarika ayo matora. Agasuzuguro ka Perezida Nkurunziza ku masezerano ya Arusha mu ngingo yayo y'ikiringo ca Perezida katumye abantu batari bake bapfa abashika 142 nabo bahungira mu bihugu bibanyi. Ubutunzi bwaratitutse bituma abantu miliyoni n'imiliyoni babaho nabi cyane. Iyo ngingo yo gutunganya amatora y'abashinga amateka kandi byangombwa biranga amatora yemewe na bose bidakwiye byatumye n'ibyaho babihuhuka. Leta zunze ubumwe za Amerika zifatanije n'ibihugu bya Afrika ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abatwara abakarere basaba Perezida Nkurunziza ko ashyira ineza y'igugu imbere y'inyungu ziwe n'amarongo ya politike akaja mu biganiro n'abo badasanga ibyiyumviro hamwe n'amashyirahamwe atawegamiye kugira bigire hamwe inyishu y'ico kibazo gikomeye. Amatora y'umukuru w'igihugu yategereza kwigizwa inyuma gushika ibyankenerwa by'amatora baye mu mwidegembyo mu butungane no mwituze bikwire kubera ibibazo by'umutekano bya politiki bitera bitituka no gushaka kwe kwa leta y'u Burundi mu gutora inyishu y'ingorane bicima mu mwumvikano. Leta ya Amerika yarabaye irabangira ku migambi yo gufasha mu by'umutekano yahora ikorana n'u Burundi. Dufatiye ku bikorwa bigayitse igipolisi cyakoreye abari mu myiyerekano, turabangiriye kunyigisha mpuzamakungu mu gutunganya no mu gushyira mu ngiro iby'amategeko hamwe rero n'imenyerezo yo kugwanya imirwi y'iterabwoba. Twabangiriye kandi ku myimenyerezo ya gisirikare twategekanya gutanga ku gisata cy'u Burundi woranguwe n'ubushikiranganje bwo kuvuna abansi n'uwo tworanguye ku rugero rwa Afrika. Mu guheraheza muri wa mugambi wo kugwiga ko u Burundi bwoja muri wa mugwi w'ibihugu byo koroherezwa mu by'ubudandaji uri ko rategurwa bitegekanijwe mu mugambi wo kunagura ubutunzi bwa Afrika, tuzobanza turabaho u Burundi bugeze mu kudahohotera abanyagihugu ingene zego z'igihugu zifashe hamwe n'ingene amategeko yubahirijwe.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jutime se muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Aloyce,
urakoze. Kuri uyu wa mbere, Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yahinduye abategetsi bose b'inzego zo hejuru zijeje umutekano mu ntumbero yo guhindura umukenyuro mu kugwanya abagwanyi ba Boko Haram mu gihe uyu mugwe w'abagwanyi ubandanya wiha inkumbi. Perezida Buhari yagize iryo hindura mu gisirikare kigwanira hasi, mu kigwanira mu mazi, mu kigwanira mu kirere ndetse n'abarongoye ibiro bikuru by'igendereza. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiriye ikigongwe abafungwa 46 bagirizwa ivyaha bibayabaye, ivyo yabigize mu ntumbero yo kugira ica hinduye mu mabohero y'igihugu biboneka ko yarengewe n'abantu. Mu ijambo yashikirije kuri uyu wa mbere, Perezida Obama yavuze ko abo bantu atari abantu bagizi banabi ku rugero rwo hejuru kandi ko benshi muri bo bari baciriwe gufungwa imyaka 20. Leta ya Iraq yamenyesheje kuri wa mbere ko igiye gutangura ibitero kugaba ibitero kugira yigarurire intara za Anbar iri mu burengero bw'ico gihugu. Iyo ntara ikaba iri mu minwe ya wa muhari wa Leta ya Islamike. Uwo muhari ukaba ugenzura ibice binini harimwo n'ibisagara vya Ramadi na Faruja. Televiziyo y'ico gihugu imenyesha ko ibyo bitero bizogigwa n'abasirikare ba Iraq bafatanije n'abagwanyi babashiite n'abasunite. Muri bya biganiro kubigwanisha uruho nyanganda vya Iran intumwa za Iran n'izibindi bihugu bitandatu harimo leta z'ubumwe za Amerika babandanije ibikorwa kuri wa mbere kugira barangize ibiganiro bimaze amezi 18 icegera cy'umushikiranganje wa Iran ajeje imigenderanire n'andi makungu Abbas Araghchi yashikirije ko izigiye ko bigiye kurangira ariko akavuga ko hakiri ivyo batarumvikana ko ngo ntacyo yosezerana ko hari amasezerano yoba yashitswe ko imbere yuko umunsi wa mbere uhera
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi ry'America ni ikiganiro noneho muri isanga ikiganiro dukomeza tuvuga ku bibera mu Burundi muratubwira uko byifashe n'ingaruka byagize aho muri mu karere kwanyu ndetse naho mwigereye aho mwatembereye mukabyibonera n'amaso yanyu mushobora rero kutwandikira kuri WhatsApp ni 1 202 441 3031 cyangwa se mukatwoherereza message kuri nomero yacu y'Ibujumbura ariyo 75 55 63. Mushobora rero no kutwoherereza nomero zanyu tukabahamagara hano muri inbox ya Facebook yacu turabahamagara rero muri iki kiganiro mutange umusanzu wanyu nabatumiriye umushyitsi ni Zaburo ngenda kuri yo ni wo mu rugaga mu runani ruharanira rw'amashyirahamwe yiyemeje cyangwa se haranira gushyigikira amahoro n'iterambere hamwe n'ibidukikije mu Burundi mu gifaransa ni Collectif National des Associations pour la le maintien de la paix le développement et l'environnement bwana Zaburo ni muranyumva
yego ndabumva
muraho neza
Ego turaha.
Yee kaze ku ijwi ry'America. Ngira ngo ubwo mu gutangira kugira ngo tubashe kumvikana neza mwibwira abatumva nubwo nari maze kubavuga ariko mwibwira abatumva barushaho gusobanukirwa ibyo mushinzwe n'ibyo mukora mu Burundi.
Murakoze jewe nitwa ngenda kuri Zabiro. Nkabandi umwe wo mu mashira hamwe adaheranira izicaro vya politique. Ni jensi serukira imbere y'amategeko urunani gwishinze guharanira amahoro iterambere n'ibidukikije mu Burundi gwitwa Sanapede Burundi nije ndaruhagarariye imbere y'amategeko urakoze
ndabashimiye cyane ryo kuba mwemeye gufata aka kanya kugira ngo tuganire batkunze ibijwi rya America bifuza gukomeza kuvuga ku bibera mu Burundi n'uburyo ibibazo byabonerwa umuti nkamwe muri urwo rugaga rw'amashyirahamwe yiyemeje gushyigikira iterambere ibidukikije n'amahoro mu Burundi ubu muri nko muri iki gihe murakora ibiki kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi
ubu twebwe ico turiko turaharanira cyane nuko mu mpande zose haba ukubahiriza amategeko amategeko ntarabwe kuri bamwe gusa ariko ukamengo abandi amategeko ntacababwira nico ubutwebwe turiko turaharanira kukugira ngo amahoro ashishikare atera imbere ku rugezo rukwiye kubice birenga mbere ivyo dufise ubu
abasa nkaho amahotegeko atabareba mushaka kuvuga ni nkabandi
urabona nkumbu ubamwe bavuga ngo leta nikore ibishoboka byose bolo ukamengo nabo ubwabo ntibibaraba iziyo leta yokora tudutanze nk'akarorero urabona nk'ubu leta irakora utwigoro twose kukugira ngo umutekano ugume utsimbataye mugamo kazi usanga harimo abandi bantu burundi ruhande batemerana gato ko nabo hari utwigoro twogira bwo bokora kugira ngo ibintu bishishikare bitera imbere kuko ugiye kuraba nk'ubu leta barayisaba ko yigiza inyuma umwanya ikiringo cyo gutegura amatora ikazemera ikacigiza inyuma mugabo abo bandi basaze ko ikiringo cy'amatora cigizwe inyuma nabo ntibaze muri ayo matora urumva ko izo bintu hagiye bamwe bagiye bakora utwigoro abandi badakora utwigoro urumva ko izo bintu ucumengo amategeko araba bamwe ko babwirwa gukora arabivuze nabo batari buze muri ze twebwe aho niho duhagaze ubu
None ubwo mwebwe mubigenza gute kugira ngo mubashe gushyikirana nabo ngabo muvuga ko basa nkaho amategeko atabareba
ubu urabona bwana mumenyesha makuru ubu biragoye kuko bamwe ntibaraha ngo kugira ngo twicare tuvugane nabo urabona ari nk'amashyira hamwe atarengamiye mu bya politike twategereza kwicarana ubwacu kukugira ngo turabe ikibazo gihanze igihugu cyacu kuko ni twebwe twegereye cyane abanyagihugu mugabo ukazusanga abo bagomba kwicarana na leta kandi ubwabo kuza kwicarana na leta atanyungu za politike barondera muri leta twebwe ntitubona ko izo bintu hari ishingiro rirerire bifise atarugwa bo babaje gusamaza leta kuko uvuga ko atacu haranira mu nyungu za politiki ukaca ushira amategeko muri izo za politiki urumva mumenyesha makuru bica bigora leta ikibura ico ifata n'ikire kurumva babaje gusa nabayo bagiza leta
ubwo semwe muzakorana gute n'umuhuza kugira ngo nyine abashe guhuza leta nabo batavuga rumwe
umuhuza urumva abahuza ubutumaze iminsi turonka bihutira uruhande rumwe kuko umuhuza ntashobora kuza yumviriza uruhande rumwe kuko nk'ubu muhuza iyo aba yoje avuga ati amashyirahamwe yose atahegamiye mu bya politike naje kukugira ngo tuvugane mugabo afata amashyirahamwe yiyemeje ahubwo kurwanya leta akaba ariyo baza kuvugana ariko amashyirahamwe yandi nayo ataho yegamiye kuko uvuze ko ataho wegamiye ntiwegamira no kuri leta ntiwegamira no kuri opozisiyo utegerezwa kuba hagati kuko we nta nyungu za politiki ubukene ubukeneye ko umutekano ushishikara utsimbatara mu gihugu uko tuzokorana na umuhuza umuhuza naduhamagara kuko urumva ntituramenya azohamagara bande niyaduhamagara tuzomenya icyo dukora nahageze ariko ubu nawe ntarashika i Bujumbura kugira ngo ahamagare tumenye imigwi y'abantu azohamagara n'icyo
ariko namwe ubwanyu mushobora gufata intambwe ya mbere mukagerageza kumwegera niba mwarabibonye ko hari uruhande rumwe abahuza batavugisha noneho namwe mukagerageza kumwegera kugira ngo azabashyire muri ibyo biganiro ntago bishoboka
birashoboka bana mumenyesha makuru bishoboka mu gihe kuko mu rubanza nta witumira ubu twebwe dufite urubanza rw'amatora turashimira leta ko yashoboye kwigizaho ikiringo nk'uko yabisabwe kukubwira ngo ibibazo bimwe bimwe vyigwe ko ariko rero mu rubanza nta witumira urubanza igihe cyose harabaho nyene urubanza abatumigwa muri urwo rubanza urumva rero ntidushaka kuvuga ngo tuzofata iya mbere tutazi ko natwe azodutumira
impamvu nabivugaga ni uko ushobora gusanga uwo muhuza atazi abo bose baharanira amahoro nkamwe muba mufite urunani kandi ruzwi rukomeye baruharanira ibyo byose iterambere amahoro ibidukikije atabazi mwagombye kumwegera mukamwereka ko namwe mufite mu ruhare mu guharanira iterambere ry'u Burundi
none kumwegera ukundi twomwegera ubu turiko turavuga amaradiyo yose yo ku isi ariko atwumva turiko dusangirana uwo muhuza n'indi igikorwa cyo kuza guhuza abarundi azobaje agifise mubwira nibaza ko mwebwe mworoheje ibiganiro biracako mugahamagara aba bantu muhamagara n'abantu ngira akamaro twebwe dukora mu gihugu cyose twarahagarikiye amatora mu gihugu kandi twe twahagarikiye amatora atawe twatse uburyo kukugira ngo twitange turakoresha abantu bacu barakora tawe twacu buryo uno twiteguriye gukora ikindi kwemeza mu ntara ubutumaze kuronka ama accreditation mu ntara 8 kuri 10 n'8 zigize igihugu nizo zindi bishishikarishika twiteguriye guja mu matoro uwo muhuza rero namba akenera abo bavugana nibaza ko ashishikara bumva aho muhamagara nibaza ko muhamagara abantu ngira kamaro muri ibi biganiro
ngoya nibyo kuko icyo dushaka nuko nyine Burundi bugira amahoro bugatera imbere aho gukomeza kuba mu bibazo kuri telefone rero turi kumwe n'umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika wifuza kugira icyo atwerera nawe cyangwa se ikibazo yabaza Nduwimana Michelle uranyumva ikaze kuri radio ijwi rya Amerika utanga umusanzu wawe
ego nagomba kubaza umutumire
yego
yavuze abantu yavuze amashyirahamwe yigenga yarigisha bya politike aravuga yuko abahuza boba baje mu Burundi baje kuvugana n'amashyirahamwe yo bagwanya leta ariko nawe sinumvise nawe icyo asigiko leta nuko nawe yo bayigwanya cyane aya mashyirahamwe agwanya leta yo ni nayahe
simusubiriza ndamuha umwanya yisubiriza ariko uko nabyumvise numvise ari urunani arimo ari rutabogamiye kuri leta
ego nawe yavuze ngo ari nawe yo agwanya leta
reka ubwo Zabiron musubize kuri icyo kibazo cye
navuze ntageze mvuga amashyirahamwe agwanya leta cyangwa amashyirahamwe twe twavuze tuti hariho amashyirahamwe yihaye intumbero yo kugwanya leta atari cyo cyari igikorwa cyayo kuko twebwe badusinyira impapuro dukorera ko uba wazanye imigambi uzoba wiyemeje gukora ntuba waje kukubwira ngo uhagire uruhande rwe ishyirahamwe kanaka ryegamira kandi mbonereho n'aka kanya keza ko kwereka abarundi cyane cyane n'amakungu bamenye ko amashyirahamwe mu Burundi yose angana kandi ko akorera ku mategeko amwe icyo twakwita mu gifaransa decre wa cyane itegeko bwiriza rishinga amashyirahamwe nta shyirahamwe na rimwe ryemererwa kuja kugira politiki urumva rero umaze kuvuga ko wewe leta utegereza kuyitegeka ko itegereza gukora ibi canke biriya urumva ko hari hakarimbi uba wamaze kurenga nico gituma rero kuvuga ko ngwanya leta jewe nta leta ngwanya ushima nta ngwanya leta twebwe dushishikara dukora ibikorwa byacu kuvuga naho ko nshigikiye leta nibaza ko uwo baza n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati we yadusinyiye nibaza ko atibuka n'igihe yadusinyiri n'uwabaza aba bafite ubutegetsi muri uno mwanya ntibari bazi ko n'ubwo runani hari icyo rukora bagiye kutumenya ari uko tuje mu matora gufasha mu matora none wumva bavuga ko dushigikiye leta gute cyane tutayigwa twe dushigikiye amahoro gusa nicyo dukeneye ko Burundi bugira kandi nk'uko abantu babizi batavyiyobagije mu gihugu umutekano ku by'ukuri urakwiye nuko hariho utugorane nkuko namwe iyo muri Amerika mumenyesha makuru usanga hariho utunana turiya usanga tudakwiye nibyo biri Bujumbura mugani hagira umuntu ashikuza ngo hari bicika nico twebwe twovuga twe dukeneye amahoro mu runani rwacu
twe dutangaza amakuru yatohojwe y'ukuri ntabwo utwo tundi uvuga ntabwo nzu twari tweretse uramutse uje kututubwira mukanya kugira ngo tuze ku tuzabisuzume Michelle wasobanukiwe ikibazo wari wabajije
ego ariko narinse kuvuga ku by'umuhuza
ego
muhuza je guhuza impande zose mu Burundi navuga nti si mu Burundi gusa ahubwo Afrika yose irakwiye umuhuza
kubera iki
kubera namye numviza amakuru ijya nino yo muri Afrika avuga ijya Amerika nasanze ingorane ndetse mu Burundi atari mu Burundi gusa ahubwo ari muri Afurika yose
yego
na cyane cyane ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yumvise mu Rwanda baravuga yuko bakeneye gukura ubwo ibya manda halo
ye ndakumva wowe urashaka umuhuza wa Afurika yose
ahubwo Afrika bakwiye kwishakira umuti muri rusange. Kuko tubona mengo muri Afrika hari ingorane, hari ingorane y'ubutegetsi.
Ubwo ikibazo bashobora kuzakigira muri Afrika yiyunze. Urakoze cyane Nduwimana Micheli.
Tekana rero tubandanye ikindi nzo bakorera n'imwantora
cigi
genzo kubakira inzu umunyagihugu wese bamuri iyi ntara ko mutabyumva
reka kwitwenga
nzokora uko shoboye kose abana bigeza kaminuza
aho
nta kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa
aho
si byo gusa mbutse mwicacare ngo mujyamo umukondora zosi ngo mwibagira kahitiye kigiti cyava kidukora mu gisho kabiri
ariko agamushingana ahubwo wewe nturi kura duhuma amazi
gute
inzu zingana uko tungana uzozubakisha ubujyo kuye hehe ko nawe ubwawe atanze uri yubakira
mwe murafa kuntora gusa
canke bishoboka gute ngo abana bose bigeza kaminuza
natsinda amatoro nta kidashoboka
ufuze ko atazosubira gufungwa wumva ikibi kitazosha gitsasigwa indavu
gute Mbecha ngavuga ngo nituryame umukondora zosi. Kandi twibagira kahitiye. Kigeze sho dukora mu gisho kabiri.
Abantu
birashatse kuvuga.
Abatutse
byumvise. Iyo mvugo numva inteya make. None aho twofata ko twemeye.
Be mutubwire tujahe ujya.
Ko turaja.
Baturongoye mutujana he.
Bene gihugu. Muze murumviriza neza imigabe mushikizwa n'abiyamamaza muzotora ijanye n'ibyo mukeneye mu mubano mwiza bashikana ku iterambere.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Hey, urakoze cyane. Ubwo noneho reka twumve na Emeline Ndayishimiye. Emeline uranyumva?
Ndabumva
cyane. Nawe turagushimiye kuba witabiriye ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Ubwo tanga umusanzu wawe cyangwa ikibazo.
Yewe icyo nashaka gushikiriza cyari nk'iciyumviro canke ibintu umuntu ariko arabona kubijyanye n'ibyo by'umuhuza. Uwa mbere yaraje bamwe bari hariya ngo yahengamye, ubundi ngo yahengamye. Gusa bareka kubona ko Abarundi hariho abadashaka amatora. Hariho abantu kuva kera, kuva za 2010 tuzi ko batashaka gutora. Muriko muranyumva?
Ndabumva. Kuki batashaka amatora kandi amatora ari uburenganzira?
Ahubwo nibareke kugomba guta igihugu mu manga, batureke twebwe Abarundi ni benshi cyane. Bareke kubona abo bantu bakeya. Hariho abandi tutari ko turavuga twe twishakira amatora amahoro aboneke.
Ubusanzwe umuntu umushaka wamutora, utamushaka ntumutore, ariko ukagira urwo uruhare muri ayo matora kugira ngo nyine
ego cha bavuga kandi benshi batamushaka, natwebwe ni benshi umwese usanga ikiri ku mutima ukagenda ugatora. Abatamushaka ama bakareka kumutora, abamushaka bakamutora, hanyuma tukabana Abarundi ico bifuza. Ibintu rero nuko bimeze. Abo bantu umuhuza turashima cyane, abo bo mu karere baza gufasha. Ariko nabo uko kuntu abo bantu badashaka gutora nibaza ko babibona.
Ubwo bazagera aho basobanukirwe n'uruhare rwabo mu matora ko ruba rukenewe.
Ego cyane, nuko nyine byategerezwa kugenda. Gusa nuko hari abatabishaka baca bagomba guca mu nzira zabo, ariko twebwe abanyagihugu twari twishakiye amahoro kweye.
Amahoro ni ngombwa, ni ngombwa, arakenewe. Urakoze cyane Emeline Ndayishimiye kuri iki gitekerezo cyawe. Kuri telefone turi kumwe nanone na Amiso Classic. Uranyumva?
Ndabumva cyane.
Urakoze nawe kuba ushaka gutanga igitekerezo cyawe muri iki kiganiro muri Isanga. Umwanya ni wawe.
No kuri ubwa mbere ntambwiye kubashimira.
Urakoze.
Ndabashimira cyane kuri kano kanya kugira ngo nterere ico fise ku mutima. Nagira mpere kuri uyu Emeline Ndayishimiye. Yavuze ati nyina shaka mahoro amatora amatora abimeza kuri bose atabarundi barashaka amatora ni byiza cyane ni byiza nta numwe adashaka amatora ariko yibaze mbega mu matora nta mahiganwa haba nimba ahaba umuntu none agenda mu matora kugira ngo ahiganwe wenyene hari migambi myinshi mu Burundi iyo migambwe nayo nyine itegerezwa kubamwe kuko na matora tegezwa kuba yumuco nta bimwe amatora ahagarikiye kukagwikanaka ama nashaka kubaza kandi kubiri nashaka kuvuga kuri uyu mushinga na yavuga ati amashira hamwe yigenga ntakwiye kujya mu bya politique reka dufata akarorero nka prodehash aharanira agatekwa k'abanyororo abanyororo n'abantu kandi n'abarundi mbega botokezwa hama bagahora akaji kayo mashira hamwe n'ukuvugira abanyagihugu kandi abanyagihugu nibo bagize igihugu rero mu gihe ibintu bitari ko biragenda neza nta kunde mashira hamwe tegezwa guhaguruka akavuga icajejwe n'uru munyagihugu ariko aricwa ayo mashira hamwe yocahora ategezwa kuvuga kuko nico ajejwe akingira agateka kaji na muntu rero mu Burundi nashaka mvuga ati hari uwavuze ati Michel yavuze ati muri Afrika turakeneye
umuhuza
nokuri sinovuga ati turakeneye umuhuza ega natwe bitwaye dufite umuhuza umushinga ntahe rukara n'umuntu akomeye cyane nuko gusa kimwe abarundi tutaje hasi ngo twumvikane hari ikintu ingwara je novuga tugwaye kuguma twitwa nyakubahwa kandi ubona yuko ibintu bitari ko biragenda neza mugabo ukaguma kakana ati jewe banyise nyakubahwa batanyise nyakubahwa iteka ryanje izo barigiye rero uwo muhuza jewe nta kamaro kiwanje nubona kubwo tuzareye umuhuza eregana twebwe barundi turabishoboye mbega kuzoza n'uwo muhuza niho azo iyindi migambwe yose iteme ya matora yuko izoje mu matora mukuru w'igihugu izocije mu matora mukuru w'igihugu mbega umushinga ntahe gwasaga tavuga iki we kwa yiyamiriza yuko atashobora kuje muri aya matora mbega uwo muhuza ni wazo azofata ingingo yuko gwasaga to aje mu matora ndiko ndavugira simbi muntu nana mizera abarundi ariko ndiko ndatanga akarorero amatora ya mbere ari migambwe itagiyemo mbega ayo matora ya kabiri iyo migambwe yindi izojamo jewe ndibaza abarundi twebwe inyene tukwiye kuja hasi tukicara tukabona igikenewe turabarundi kandi nta wipfuza kuba inyuma y'Uburundi dushaka kuba mu gihugu cyatwibarutse nta gutoteza ndaguha akarorero uno munsi abavugira abanyagihugu benshi muri ayo mashyirahamwe yavuze ngo aharanire ibyiciro bya politiki benshi ubu nka 80% barahunze Burundi mbega umurundi ni ryari azogira ijambo ko umurundi yavugira muri ayo mashyirahamwe hama abatuvugira ubu barahunze igihugu uriyumvira yuko tuzobaho mu mahoro ko hama jewe byari nkibyo nashaka gushikiriza
ni urakoze cyane rwose urakoze ni impanuro ni inama z'umuntu w'inararibonye uko tubivuga mu Kinyarwanda ibyuvuga rwose ni ukuri abantu bakwiye kwicara hamwe bakaganira bakabasha kumvikana bakagera ku mahoro kwiterambere ry'igihugu byabananira nyine bakemera ko nundi uturutse hanze ashobora kuza akabafasha nyine ariko amahoro akaboneka urakoze cyane Amiso Classique kuri iki gitekerezo cyawe dukomereze noneho mu Rwanda Odeta uratwumva yego ndabumva ikaze kuri radio ijwi rya America ongera ijwi cyakora kugira ngo tubashe kumvikana twese
yego
ufite
umwanyumva
yego yinda kumva neza ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka gutanga
jese ni kibazo kafine gitekerezo gusha ndashaka kubaza eske ko bavuga ngo amatora y'umukuru w'igihugu aya mbere yarabaye ni kibazo cy'ambere ikigira kabiri bavuga ngo umuhuza ahuzi ko kesho gituro momari ikintu kimwe ari manda ya gatatu ya nkuru nziza hari ikindi kirekire batoza bumvikana nko gusumba iyo manda ikenewe ni uko manda yirekurwa ikindi naco abanyagihugu bapfa ku munsi hanyuma ngo bakeneye ibiganiro ngira ngo mumvise abantu bapfuye ku mutakura baboshe kwica abantu baboshe ntaradi hari bivuga kiretse gusa ko mwatubwiriye ubuntu ijwi rya Amerika reka duho tuvugire none ikindi kenewe ni gishya ahubwo gusa uwo muhuza batubwira nawe nyene iwe nawe nyene ntiko bigenda neza atoteza abandi none atuza guhuda abandi niba nanyo nabicika icyo cyabigenda gute ikindi nacyo abarundi bo nyine bakwiye kumenya tukamenya ko ari twebwe dutegereza kwimenya tukibako kubera mu bisanzwe turabye inyere tena yavuze ine afikeni yavuga yarusha abo mu bisanzwe baraturerekera ko twebwe barundi dupfa ku munsi ku munsi ubu imodoka ziva mu Rwanda bazitegera mu nzira abantu bose barabategera bafise amafoto mu documentas volukani ibye barabara amafoto babonye umuntu baramukura mu ejo ngo bakuyemo bandi none uwo muntu amara abantu twoguma tumutora twisundiye abarundi nibimenye baca ubwenge bamenye ko abategereza kwikuraho inkuru nziza numva atakindi norenza ko kubera ibyo nkuru nziza kuri abarundi biyarengeye umutwe n'ubwenge urakoze
urakoze gutanga igitekerezo cyawe uko ubona ibintu nuko byumva Odeta ubwo reka mpumwanya Zabiro agire icyo yabivugaho kubyo umaze kutugezaho Zabiro ijambo ni ryanyu
murakoze kumpa ijambo hanyuma rero nagomba nishure Odeta abajije ati mbega amatora yarabaye cyangwa ntiyabaye amatora yarabaye mbega bavuga ko amatora yabaye harimo onde kuja mu matora ni uburenganzira bw'umurundi uwo ari we wese rero umugambwe uyu cankuri yudashimye kuja mu matora ntucuvuga ngo amatora ntiyabaye ico ni kimwe kigira kabi twebwe turavuga tuti nimba afise ivemezo by'abantu akavuga ati apana ku generalize akavuga ati muri volcano bakuyemo naka na naka na naka na naka apana kuvuga ngo bakuyemo bane atazi zina ati naka na naka na naka urumva izo nibihuha atawe bifate bitagira ishingiro ikigira kabiri rero nibaza ko uwo muzana nibaza ko byo koroha aje akitwara kuko ubutungane buriho mu Burundi na mpuzamakuru izo bintu nkuru nziza akorera abarundi biremereye cyane we yumva ko bimugwa nabi yo kwitura ubutungane hanyuma ubutungane bukamutunganiza ko nkuru nziza imbere y'uko yitwa umukuru w'igihugu ni umurundi nk'abandi kuko afise ubwenegihugu bw'umurundi rero mu gihe yakoreye ibibi abarundi ukwitura ubutungane bwabo bwo mu Burundi cyangwa impuzamakungu mugabo ntibavuge ngo izo nkuru nziza akorera abarundi izo urumva mesha makuru ntaho nta shingiro bifise hanyuma ngarutse ku kindi kibazo cya naho cyabaye nk'intererano kuvuga ko mu matora amatora ataba yabaye jewe nk'ubu twebwe aho twari amaradiyo ngo yarahe hariho amaradiyo hariho Associated Press hariho n'ayandi maradiyo menshi amaradiyo yariho amatora yarabaye ubu rero icyo dusaba abantu nibaza tuje mu matora kuko abarundi ibibazo bafise ntibazobiganira umunsi umwe tuzoshishikara tuganira kuko ibibazo naho twafata ukwezi abiri atatu ibibazo dufise mu Burundi ntiziba biheze ko hari ibibazo by'inzara hari ibibazo by'amatongo hari ibibazo byinshi biraba Burundi icyo gituma dusaba abantu bareke gufatira ku kintu ariko baze tuze mu matora kandi bareke gufatira mu kivunga nicyo twe nicyo gusa naho mubwira bituma amatora agira hanyuma ibyo bindi nabyo bavuga by'amashyirahamwe ngo yahora avugira abarundi turibaza ko amashyirahamwe angana imbere y'amategeko irivugiye abarundi mugabo ntiriza kurwanya leta riravugira abarundi rirahanura mugabo ntiribwira leta ngo ibi bitegerezwa kugenda oya barahanura hanyuma leta ikumva impanuro bakazikorera twese turandika mugabo ntituvuga ngo ntibigende gutyo yaturandika turandikira amakungu turandikira none mwebwe mwashoboye kuronka ingene muturondera gute nuko twabandikiye tubereka ibitari ko bigenda neza nico twe tubushobora kuvuga mu runani sanatete
Zabiro ngenda kuri yo wowe uko byumva uko bivuga ubu icyaba cyiza nuko abantu bakwitabira amatora hanyuma nyuma ibibazo bakazicara hamwe bakabiganira bakabikemura kubera ko ari byinshi bidashobora kubanza gukemurwa mbere y'amatora
ego twebwe aho niho duhagaze
reka twibutse abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
ariko gamuganga
isa
nta gitanda gisigaye kutweretse ngo turyame muri kijya gihanga
umvuna we basha
ahubwo jana nabo bose basigaye harya twaberetse ntihagira abandi bahabatanga
eh ya mayi sukariye bena baba ahungu bare baduteye nabo bajya musamwe nabi wacu
twebwe abaganga twakira wari wese yakomeretse
eh
atakindi turavye ataruko ari umuntu
yeah,
none singa barya bose ntibaryamye mu bitaro
ndatangaye
n'uko hey. Ubu none ko bose batekereje bagasangira ibitaro n'abaganga n'imiti yose tukaba turiko turayibasanya
ndatangaye n'uko
mbe abarundi bazoza barabona ko ari bamwe ari uko amaraso arinze guseseka kubera iki mutokumvikana atangana zirinze gutiki
Akona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Radio Ijwi rya America hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga ikiganiro kibaho ijambo turimo guko uvuga kubyerekeye ibibera mu Burundi uburyo ibibazo bihari byabonerwa umuti abanywanyi bijwi rya Amerika baratanga ibitekerezo byabo hari ku umushyitsi twabatumiriye Zaburongenda kuriyo nawe arimo kugenda abunganira abasobanurira bimwe mu byo bifuza kumenya Zaburon akaba ari